ya koze Nadia Taha twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye.
Nchuti bakunze biradio ijwi rya Amerika turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi dusangira ijambo mu byerekeye inyigisho mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Mugihe haheze igihe gito umwaka w'ishuri w'2023 ushira umwaka w'ishuri 2024 utanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver niyo nkuru.
Dusangira ijambo.
Umwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 ugitangura mu kwezi kw'icyenda ubushikiranganje bw'indero bwarasiguye ko bwiteguye bikwiye kugira ngo amashuri atangure neza atagatosi ndetse umwaka uzogende neza. Naho biruko abajejwe indero ntibirengagije ko no bwacibonekeza ikibazo gikomeye cy'abana bahe mu mashuri umwaka utarahera. N'umwitwarariko ukiraje shinga ubwo bushikiranganje ndetse bwemeza ko bwagihagurukiye kugira ngo uyu mwaka abaheba amashuri bazobe bake. Mu mwaka w'ishuri uheze ubwo bushikiranganje bwerekana ibiharuro bivuga ko abana bahevye amashuri barenga 250,000. Mu mwaka w'imbere y'uyo hari hahevye abanyeshuri hafi 200,000. Kugira ngo duce hirya no hino icyo kibazo n'umuti cyo vugutirwa turaja gusangira ijambo n'abatari bake harimo abahinga, abavyeyi, abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero.
Dusangire ijambo.
Bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Bubanza bemeza ko inzara ari yo nkwezi y'amarere igituma abana baheba amashure. Muri iyo ntara hahevye abanyeshuri barenga 200,000 mu mwaka uheze. Mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika harabari bakiriko bararondera ibikoresho by'ishuri bataranabikwiza n'amezi abiri aheze umwaka w'ishuri utanguye. Bavuga ko ubukene bw'ibikoresho buzotuma harabaheba amashuri.
Majena amaherangize nabuta amaherange ne kubajana ku ishuri kandi nashaka ko bikakubera umwe tubuye mu gatandatu ndagiye mu kane
atabwo wazihutira kutwara abana babo ku mashuri. Abenshi batubwiye yuko amakayazimbye ngo bagiye guheba arabusanga bamwe avuka mu miryango ikenye itifise kandi hamwe yamukabona afite nk'abana benshi bo gusomesha.
Abona naho biga nta kazi baronka ku mwaka w'ishuri urabona ko ibikoresho nyene bizimbye ikoresho naraguze bike ibindi ntibirakwiye kubera ibiciro byaduze.
Simbwa nena nka bagenda neza bampa kanoti nzobagura niba cyandatu bariga kandi nabashuze uko nyene amarezi gusa makayi simbise mu buryo bwo kuyaronka reka nambaza ngo uzihangana sinarihanganye kuva urumva kuva nabakuye mu ya mbere umwe agira heze mu wacumi umwe agira ati mu wacumi na kabiri ubundi yiga mu windwi ubundi mu ya gatandatu.
Oya ni ikibazo kinini kweli kendi cyabise abana batatu mugo higa umwe mugo ndabona ko bafise nk'abana batatu biga ni ikibazo n'ukuri nuko umuntu yobyara bashobora kurera oya naho batatu basi
naho nk'abanyeshuri bobo bantu abo bagenda kushitsamwe bakase bakukubera inzara barara ubusa.
N'ubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi twese tumerewe nabi kurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri ni ukuvuga abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi.
Izo mvo zo guheba amashuri zirashimangirwa n'urunani rwishinze guharanira ko abana bose bashirwa mu ishuri kandi bakiga neza rwitwa bafashe bige. Samantha Jean arongoye urwo runani yaraganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Ubwo runani ruherutse mbere gukora amatohoza kuri icyo kibazo aratubwira ibyavuyemo n'imvo nyamukuru ituma abana baheba amashuri.
Ubwa mbere ho murazi ko mu Burundi hafashwe ingingo y'uko abana biga amashuri y'intango ku buntu haranashyirwaho n'amashuri shingiro aho umwaka amashuri y'intango yavuye ku myaka 6 aja ku myaka 9 byaciye bituma igitigiri cy'abana batangura ishuri kiraba umurengera ariko rero uko hinjira abana benshi mu mashuri niko nabaheba naba benshi imvo ya mbere ifatiye ku bukene na niyo mvo nyamukuru ubukene buri mu miryango ubukene buri mu gihugu hariho n'indi mvo ya kabiri ifatiye cyane cyane kunda z'inshushu ivyo rero bigaca bituma habaho n'abana bataragera baca bada kurongorwa murumva yuko yari mu ishuri aratwaye baramutwaje inda aciyeje kurongorwa hatari bwagere hariho n'iyindi mvo aho usanga abanyeshuri kubera n'abahejeje amashuri ubona atakazi bafise abanyeshuri nabo bakiriko bariga bakabona yuko umenga nta kazoza la motivation yo kwiga ikaba nkeya mbere hariho n'iyindi mvo aho usanga cyane cyane nk'ari amashuri aho bagaburira abana ku mashuri le cantine scolaire iyo ibyo kujya bibaye nk'ibite babikabura abana bacyo baheba mbere hariho n'iyindi mvo usanga kurandirwa mu ishuri les échecs scolaires cyanke naho gasanga hariho abana benshi mu kirasi le surpeuplement des élèves en classe aho no vuga nko mu mwaka wa mbere cyangwa mu wa kabiri aho ushobora gusanga mu ntango z'umwaka amashuri atanguye hariho nk'abana barenga ijana ijana mirongo ibiri cyangwa ijana mirongo itanu mu kirasi mbere ugaca usanga bicara nabi biga nabi rero umwana rero ariho yari agitangura ishuri muhira yahora yicara neza agaza ku ishuri agasanga yicara nabi arashaka guca heba
umwigisha akaba n'umwe mu ndararibonye z'abagize amasendika y'abigisha erari n'ibizi arafise izindi nsiguro zituma abana baheba amashuri
ishuri itabari inyishu y'ibibazo abanyeshuri bafise by'indero aho umunyeshuri aca bihigwa agataha hamwe amagara aramunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi cyangwa bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana ahahera iminsi akaba yagwaye amaso urumva rero mu gihe ishuri itaringanije mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise bya nkenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ibyigwa aronke indero yongerero nk'inyigisho aho umwana ntetse ngo bandanye kwiga aca heba urumva umutekano we nawe nyine niba wubahirijwe aho ngaho hacajemo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baje kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini aruye kwiga kure araruha arashobora kubahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twama twumva abana bafashe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheze bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga batwaye mu gushurashura nyine umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ibyiyumviro n'imigenzo igira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri aca atora icoroshe aca aheba iyo shuri hariho abava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashyira isoni bakarengera indero ibyo rero byose biri mu bibuza abana kwiga
urunani bafashe bige bwemeza ko ingaruka zo guheba amashuri zibangamira urwaruka imiryango igihugu ndetse n'isi yose muri rusange
twumva nk'akarero nko ku bana barabura icyo bakora ugaca usanga rero hatanguye kuboneka indyane hagati y'abavukana kuko urumva umwana yagarukiye nko mu w'indwi mu w'umunani kugira ngo abone yuko ari nk'umunyagihugu atigeze yiga bikamugora naniho ruca usanga rero batanguye kunywa ibiyayuramutwe ejo bikaba ari ingorane kuri uyu mwana mbere no ku muryango ugasanga abo bana babaye nk'abasuma babaye ntibagira icyo batinya ku gihugu naho nyine hari ingaruka mbi kuko igihugu kiba kiri ko kirahomba murazi yuko kazoza gafatira kugwaruka nibo Burundi bw'ejo abo rero bahebye amashuri barashobora guteza n'umutekano muke ku gihugu mbere ugasanga n'abagizi ba nabi barabikoze ko kugira ngo baje nko kuba nk'ababafasha haba gutera igihugu cyangwa baba baronse nk'igikorwa
ikibazo cy'inzara nico leta yifuza gutorera inyishu biciye mu kugaburira abana ku ishure bigakogwa ku mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri bareke guheba ishure kubera inzara yamara impinga iracari ndende kuko kubana barenga miliyoni zibiri leta yaharuye ko bugaburirwa mu gihugu cyose ku mashuri nshingiro abasheke ibihumbi amajana atandatu bonyene nibo bagaburirwa gushika ubu mu ntara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe arongoye uwo mugambi wo kugaburira abana mu mashuri aheruka gutera kamo abafasha Burundi na leta kwitaho icyo gisata ndetse yakongerezwa n'uburyo bushingwamo Angeline Ndayishimiye yabicikiririje mu kabezi mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya Bujumbura aho yari yagiye kwirabiraho uwo mugambi ugeze imbere y'uko uyu mwaka w'ishuri utangura
twagomba kubamenyesha ko nkuko twamaze tuvuga ko icyifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko ata mwana n'ikinono kira noneho icyo cyifuzo tugisangiye n'urunani ku isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure aho icyifuzo cyabo ari uko gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abana bose baba bafungurirwa nicyo gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri icyo cyifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure kandi murazi ko mu kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise uwo mugambi uraraba twese abarundi ababyeyi uwo mugambi twese tuwushyira mu ntoki ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka abana n'ab'iwacu abana n'ab'igihugu umubyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ni ariko arahara mu ruganda ntibacure ese byohimbara umubyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko ujya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure ndetse n'ujya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose ubwo rukundo nibwo ruzodushyitsa ku ihangiro ndetse no ku cyifuzo cyacu cy'uko abana bose bafungurirwa ku mashure
yamara umuhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi arafise wundi muti wo vugutirwa icyo kibazo cyo guheba amashuri ku bana bakiri bato ari kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
kugira igitigiri cy'abana baheba amashuri kigabanuke n'uko ubukene bwugabanuka mu miryango amahoro n'umutekano bigasagara mu Burundi ubutunzi mu miryango bukisununura ivyo navyo byoca mu vya politiki kugira abafasha Burundi basubire gufasha Burundi iterambere rirangwe mu Burundi no mu miryango ubwa kabiri no guhimiriza no kwigisha ababyeyi mu gifaransa no vuga sensibilisation kw'abana bose bo kwiga ku neza y'imiryango no Burundi indongozi zigahindura imvugo ikindi cyokogwa nuko leta yotanga uburyo bukwiye kugira umwana wese aronke uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho byose byankenerwa amahera yibwa n'indongozi zimwe zimwe agasubizwa muri leta bakayakoresha mu gisata cy'indero ibidandazwa bya lux imiduga inzoga zikomeye itabi amatike y'indege amateleviziyo amatelefone nibindi leta igashira ko taxe ntoyi amahera yegeranijwe agafasha mu kugwanya iki kibazo cy'abana baheba amashuri ku bwinshi mu kubaronsa ibikoresho bikwiye hamwe no kubafungurira muri za kantine scolaire mu kurindira ko ababyeyi baronka uburyo bwisununuye kugira bafashe bafate abana babo mu minwe Ikindi cyokorwa n'uguhana bimwe biboneka uwo wese ateye inda umwana w'umwigeme w'umunyeshure.
Icyo bikoze mu gutanguza umwaka w'ishure umushikiranganje w'Indero François Habyarimana yavuze ko ikibazo cyihutiwe cyane ari cyerekeye intebe n'ibitabo kongereza ibirasi no kongereza bigisha. Kuri we ni kimwe mu bizotorera inyesho ibibazo bihanze igisata c'Indero. Gusa ubushikiranganje bw'Indero buremeza ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abana baheba amashure. Umushikiranganje François Habyarimana ati ico kibazo kidatorewe umuti vuba abaheba amashure bazohava bangana n'igice c'ababandanya ishure. Kuri we umugambi wo kugaburira abana ku mashure woshigwamwo inguvu kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ari umwe mu miti irama.
Hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi kumvisha abenegihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura, kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacuye. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa, hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo icyo gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza.
Raporo y'igisata ca leta gitororokanye ibiharuro ISTEBU yerekana ko mu myaka ibiri iheze intara za Kirundo, Muyinga, Makamba, Rugigi, Kayanza, Rutana, Ngozi, Bubanza na Cibitoke arizo zirimwo abana benshi baheba amashuri. Ico gisata ca leta cerekana ko izo ntara arizo zirimwo imiryango myinshi idafungura neza. Naho biruko izo ntara zirasangiye umwihariko ko nka zose zihana urubibe bw'u Burundi n'ibindi bihugu, ivyo bigatuma abana baheba amashure ku bwinshi bakaja guca ingero muri ivyo bihugu nka Tanzania na Congo, nk'uko ababyeyi n'abahinga mu vyerekeye Indero babivuga. Samanda Jean arongoye u Burundi bafashe bige.
Murabona yuko dufatiye nko kuri iki cy'ubukene, navuze yuko ari mvo nyamukuru aha mu matoza twagize cyane cyane mu ntara zihana imbibe na n'ibindi bihugu nka Tanzania hanova nka za Muyinga za Makamba. Uca usanga mbere abana bahevye ishuri bakaja kurondera ubuzima muri ibyo bihugu muri Tanzania, haba gutera umuceri uzorabe naha mu kiyaya Cimbo batera imiceri, hageze mu gutera imiceri abana baca baheba bakaja gutera imiceri kuko bakura ya mahera. Cyangwa izi ntara bimbamwo ubutare nk'inzahabu hanovuga za Muyinga za Cibitoke, abana benshi barayo amashuri kugira ngo bace baza kwironderera amahera. Mbere hari n'abakubwira ngo benshi baravuga ngo ikarayi n'ikijya bakoresha mu kurondera inzahabu kugisumba ikaramu. Numva nk'iyo mvugo ni mvugo ibabaje cyane.
Yamara Muhinga mu byerekeye Indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi agira ko agira n'icavuze ku byerekeye akanovera k'Indero n'inyigisho mu Burundi.
Ubwa mbere n'ukuramura abarimu banonosoye ibyo kwigisha kandi bakabigisha mu myaka ikwiye itari munsi yine kubahejeje amashure yisumbuye. Ubwa kabiri kugabanya igitigiri cy'abana mu mashure, murazi neza ko abana hamwe usanga abana barenga ijana amajana abiri. Notanga akarorero ko u Burundi bwo kwiha ihangiro ry'uko ishuri ryose ritorenza abana 30. Ubwa gatatu no guha uburyo bukwiye abarimu ibitabo n'ibindi bikoresho hamwe n'umushahara w'iteka. Ubwa kane guhindura urundu rwaruka kurutegura kuzoba abarundi bafise icyo bubaha bakunda igihugu. Ubwa nyuma kurandurana n'imizi kujana abana mu bya politiki bibasamaza bibacamwe imigwi.
Aha umushikiranganje w'indero wewe asigura ko ahubwo urugero rw'akanovera k'indero rwateye imbere agahera kwisuzuma bumenyi byabaye muri Afrika.
Nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 vyo musi ya Sahara bivugura ururimi rw'Igifaransa. Evaluation PASEC yarerekanye uko mu Burundi ariho dufite abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro. Inama ari inama naherukamwo barakoze baratweretse resulta barerekanye icyo gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe byagaragaye rero yuko icyo gihe twebwe turavye nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera
kugira ngo uyu mwaka w'ishuri watanguye abanyeshuri ntibazohebe ishuri ari benshi n'akanovera ngo gatituke urunani bafashe biyige rurafise intererano nk'uko Samantha Jean arurongoye avyiganira Ijwi ry'Amerika.
Ibyo kugwa sibike abavyeyi rero bategereza gukora ibyo bashoboye kugira ngo umwana agume ku ishuri. Nandicho gituma ku kibazo cy'ubukene leta itegereza gufasha mu kugwanya ubukene. Hano utanga nk'akarorero abantu bateza kwijukira amakoperative kugira ngo bashobore kugwanya ubukene. Ikindi cyo kugwa nuko murazi yuko umwana ari ku ishuri abari mu maboko y'umwigisha ariko atashe ategereza abavyeyi nabo bateza kubakurikirana kugira ngo barabe yuko muhira koko umwana yiga arabe amakaye yiwe. Ikindi cyo kugwa nuko hoshigwaho nk'itegeko rihimiriza bitekanya imyaka y'abana bategereza kuba bari ku ishuri. Hama umwana atagiye ku ishuri abavyeyi biwe bakamenya yuko bazohanwa. Ikindi cyo kogwa nuko murabona yuko nk'abana bahebye ishuri baca baja kuba baboyi baca baja kuba bayaya. Amategeko mpuzamakungu mu by'akazi arahana gukoresha abana. Niyoza yuko na leta yacu itegereza gufata iyo ngingo kugira ngo abo bana bose ko bategerezwa kubasubiza ku ishuri. Iyindi ngingo yofatwa twarabonye yuko kugaburira abana ku ishuri aho babagaburira abana guheba ishuri biragabanuka. Turazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi yogerageza rero kuvugana n'abagira neza kugira ngo tubandanye umugambi amashuri yose ashobore gushikirwa. Ikindi cyokogwa no guhanura no guhimiriza abajeje intwaro cyane cyane kuva nk'abatwara imitumba cyangwa amazone kuko bajya abana bose baheba ishuri barafise umutumba babako. Abo rero barongoye intwaro ku mitumba amashengero amashirahamwe mbese twese tukaja hamwe kugira ngo tuze turagira rusansuma rw'abana bahevye amashuri ku mutumba ku mutumba. Hama dusanze ari umwana afise ingorane abavyeyi bafise ingorane kubera ubukene erega ku mutumba abantu barashobora kwiyungunganya mbere n'uyo mwana bakamufasha kuko murazi ko mu Kirundi bavuga ngo umwana si uw'umwe umwana n'uw'igihugu. Rero ku mutumba bashobora kwiyungungana barashobora kwigisha abo bana bari bahevye ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Ugasanga abo baba twagije izo nda nibahanwa kandi hariho itegeko rihana koko rihasha abatwajije inda abana.
Uwo muti ibubanza baramaze gutangura kuwushira mu ngiro nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro n'indero ku rwego rw'intara.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umubyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukurayo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira n'ejo cyangwa igihe ntasubire ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yabyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atagiza ku ishure yatumye ko umubyeyi akabona aragambaraye araheza wenyine akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure
abahinga batandukanye hamwe n'ababyeyi bahamagarira bagira neza gufasha abana bantu nikora kuronka amakaye n'utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo ntikibe ubwitwazo bwo guheba amashure ikindi kuri uyu mwaka w'ishuri watanguye umwe mu nararibonye mu banyamasendika y'abigisha yarari n'ibizi ahamagarira abafise uruhara muri icyo gisata bose gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ishuri ribe umwitwarariko w'abana abavyeyi n'abigisha kugira ibyo bitigire by'abana baheba amashure bizagabanuke cyane
ubushikiranganje n'ahubwo bwo ngo ndatanze itegeko mbuza abana guheba ishuri haraho bibanza bigaca muri icyo kiganiro cyo muri komite shingwashuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba icyo abantu ababyeyi n'abanyagihugu baba mu hafi y'ishuri icyo bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri icyo ni cya mbere cya kabiri naco hari ababyeyi baraba ibyo byose akagira ati nta n'ingufu zo gushyiramo agakura umwana mu ishuri bamwe babyara abana benshi cyane iyo agahamagara umwana ngo ngufashe na kare nta mashuri y'abakobwa urugero yari ubushikiranganji rero kugira ngo bifashe nabo baravuze ngo barapfutse ku ishuri ko abana biga ku buntu n'ahatari byo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ibyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari ibishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hose uko itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 16 ategerezwa kuba ari mu ishuri no kuvuga hamwe aheze ishuri shingiro byose uko bwa tegeko umubyeyi wese awujije umwana kuja ku ishuri agafatwa nk'uburenze itegeko komite shingwashuri n'abajya abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomine no ku misozi urabona kumenya ntacyo bariko barakorera indero y'abana bakabijamo kugira ngo nk'umubyeyi abona ko umwana we ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi baheze bayivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa bita le comité ami des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite shingwashuri hajya komite shingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategerezwa kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu yitura
dusangire ijambo
Njuti banywanyi biradio ijwi rya Amerika nikura ko kama duce dusozerera ko kino kiganiro dusangira ijambo turabashimiye tubifuriza kururanirwa naho ubutaha tubibutse ko kuri micro mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo
Radio Ikijya Amerika. abandi subizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye subizo cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye subizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye subizo cyacu Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona